Ири Нилгүрги Америка. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyachvoa.com. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi muri studio ya gatanu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro iki gitondo bayikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Niki abandi bakajeje mu mashyira hamwe tugatwenga ubundi bazo gutora abaye nabo tuzo gutora mwebwe turaze ubwoba ubwoba kubera abagabo baguma dukengera
niyandikishije ubundi mukenyezi yari yagiye kwiyandikisha araheba
ngo tugende mbese naheze ngo n'umugabo wanje ngo yarase
nti reka twiyemere.
Ubu ni Madame Christine ufite inema wiyamamaje nk'umujyanama w'umutumba mu matora y'umwaka w'2025 mu Burundi, avuga ko bisaba umwete kugira ngo abagore biyamamarize imyanya mu ubuyobozi kuko ngo n'abagore ubwabo badashyigikirana. Ibi ni mu gihe isi yizihiza umunsi wahariwe umugore. Inkuru kimwe n'izindi zirimo impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zivuye muri Congo turayigarukaho mu mwanya muto. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyz Bigirimana.
Urakoze Edi, turahera kuri Somalia. Abategetsi babiri ba leta ya Somalia hamwe na babiri mu bari babacungereye umutekano barafuye ejo kwa gatatu inyuma y'aho imodoka barimo ikiriye kuri bombe yari yatezwe mu ibarabara mu manuka ubushyira uburengero bwa Mogadishu. Umushikiranganji w'umutekano wo muri leta yo mu ntara yo mu manuko bushira uburengero hamwe n'umushingwamanza w'iyo leta hamwe na babiri mu babacungira umutekano nibo bafiriye muri ico gitero, bivugwa na Mohamed Sidow Abdulham, komiseri wa district ya Wanlawenye. Abategetsi ba Somalia babwiye ijwi rya Amerika ko abategetsi bafuye bari bavuye mu nama yo gutegura ibitero bya gisirikare si musiga bigamije kongera kugurura ibarabara rikuru ryacishwa mu ifashanyo zo gufasha abanyagihugu. Namu hari uri yitirira ubwo bwicanyi, ariko Al-Shabaab niwo utega imitego nk'iyo ku mabarabara ku bategetsi ba leta, ku basivile hamwe no ku basirikare ba Amisome bari muri ico gihugu kubungabunga umutekano. Abanyagihugu muri Sierra Leone jo ku munsi wa gatatu niho bagiye gutora umukuru w'igihugu mushasha, bizigiye ko azorongora ico gihugu co muri Afrika y'uburengero casinzikajwe mu by'ubutunzi inyuma y'ikiza ca Ebola co mu mwaka wa 2014 cahitanye abatari bake. Abakandida 16 nibo bahiganirwa gusubirira Perezida Ernest Bai Koroma arangije ibiringo bibiri vy'imyaka 5 yemererwa n'ibwirizwa shingiro. Abari imbere y'abandi mu majwi ni Samura Kamara w'umugambwe All People's Congress, umugambwe uri ku butegetsi, hamwe na Julius Maada Bio arongoye umugambwe w'abanyagihugu People's Party. Iyo migambwe uko ari ibiri niyo yagira bisikanya ku butegetsi kuva ico gihugu ciganzuye intwaro y'ubukoloni bw'Abongereza mu mwaka w'1961. Ubwinshi bw'abitoza bushobora gutuma haba igice kibiri cya kabiri cy'amatora mu gihe hatawoshikana amajwi 55%. Abantu batatu barakomeretse bikomeye ku muhingamo w'ejo kwa gatatu ni nyuma yaho bacumitiwe imbugita i Vienne, ni ku murwa mukuru wa Autriche ku mugabane wa Buraya. Igipolisi kivuga ko abo bantu bacumitiwe muri district ya Leopoldstadt hafi ya park ihurumbirwa cyane iri ku murwa mukuru Vienne. Uwabacumise yaciye ahunga gushika ubu aracaronderwa n'igipolisi. Ababibonye bavuga ko uwo mugabo yacumise abantu batatu bo mu muryango umwe, barimo umugabo, umugore wiwe hamwe n'umukobwa wabo. Abo bantu batatu barasinzikaye cyane bakaba bariko baravurirwa mu bitaro aho nyine i Vienne. Hano muri leta z'umwe za Amerika mu gihatandwi irahera leta z'umwe za Amerika iciwemo n'igihusi cy'umuyaga gikomeye Amerika yiteze neje nyinshi cyane cyane mu bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu neje irenga santimetero 30 niyo yitezwe kugwa mu karere kava mu gisagara cha Philadelphia gushika Boston kuvejo kwa gatatu inyuma ya saa sita indege zirenga 2,600 zarahagaritswe kuguruka kuri wa kane hakaba hatekanya kwizindi amajana 3 zishobora kwiyongera kuri izo ntiziguruke kubwiyo neje biteze mukurangiza ha muri Amerika kandi amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko president Donald Trump kuri wa kane ashobora gutera umukono ku itegeko ririko ritera amahane rishira amatagisi ku byuma byinjira aha muri leta zumwe za Amerika amakuru itorokanzwe ry'amakuru ry'abanyamerika Reuters rivuga ko ryahawe n'umutegetsi yegereye President Trump avuga ko izo ngingo zishobora kuzoca zitangura gushirwa mu ngiro inyuma y'indwi zibiri President Arite kumukono ayo matagisi bitekanijwe ko ashirwa ku bice 25% ku byuma bya acier hamwe na 10% kuri aluminium yinjira aha muri leta z'umwe za Amerika ibyo Trump avuga ko bisubiza inyuma ubutunzi bwa Amerika kuko bisanzwe bizimbutse kandi byinjira ku buntu umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu FMI Christine Lagarde ejo kwa gatatu yaragabishije ko ashobora kuba intambara mu by'uguhanahana ibidandazwa avuga ko iyo ngingo ya Trump ishobora kuzosubiza inyuma urudandazwa mpuzamakungu Lagarde akanura abegwa ni nayo matati kuja hamwe bagatorera inyishu icyo kibazo
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na Alois Bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri iyi tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore uyu munsi ubaye mu gihe mu ntara ya Makamba mu Burundi 6.5% byonyine aribo bayoboye imitumba iyo mibare ntishimisha abagore bari mu ihuriro ry'abakenyezi bemeza ko nabo bake bari mu nzego bakora neza kuruta abagabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Chrissy Munezero mu ntara ya Makamba
nkuko mugujeje w'amatora mu ntara ya Makamba uvyerekana kubaje inama b'imitumba 6,655 batowe mu matora y'umwaka 2015 102 n'abakenyezi muri abijana 208 bonyene nibo bagomwe ngo barongore imitumba mu mitumba 1,309 igize iyo ntara Fitinema Christine ni umukenyezi w'imyaka 56 w'abana 8 yaronse amahirwe yo gutogwa kurongora umutumba wa Kirama muri komine ya Makamba kuva mu mwaka w'2005 avuga ko kugira ngo yubahuke kwitoza byamusabye kurinda
nari umudandaza w'ibitoke ngakanyugwagwa mu nyuma rero abantu b'abagabo bari ko baratoza amatike aho yoje kunyaka tagisi ikwiranye n'icyo ndiko ndadandaza n'abakenyezi bose twa n'ujye ari kidutunze agaca yizanira ubido ngo tumurongere inzoga jana kumihira sikubehera iki bintu kuguma tubisabira ko tuze turashoboye na twebwe acha duhaye matike tukegeranya amafaranga ateranye ubwoba kandi tutivunye kandi tunezerewe mu muryango
kugira we n'abandi bakenyezi babana ku mutumba Kirama borohegwe Fitinema Christine yafashe ingingo yo kwitoza mu baje inama b'umutumba mu matora mu 2005 ariko abandi bakenyezi ntibamushigikiye
ariko abandi bakenyezi mu mashyirahamwe tugatwenga ubundi bazogutora abandi nabo ngo tuzogutora ngo geze urabe ubwoba ubwoba kubera abagabo baguma dukengera niyandikishije ubundi mu kenyezi yari yagiye kwiyandikisha araheba ngo tugende ngo je naheje ngo n'umugabo wanje ngo yarase nti reka twiyemere mu kirundi rero uvuze kwiyemera benshi bumva yuko menga nakagaye
muba mushintege harimo nabagabo batemera yuko umukenyezi yo barongora
bakancheka muri byinshi nararika nkikwanira bagacinyima gusibya mu nyuma rero bakigisha nabandi bagabo ngo nta gutwagwa n'umugore ngo baradutwenga abandi wini bitumira dutwenga izo rero ibaye gucyo haragera rero igihe cyo mu myiyamamazo ikurikira ngo twese wande subira gutwagwa n'umugore gutinda aho numva ubwoba cyangwa ndabihebe nari bazingorane kandi zari zaranahaswe
uwo mukuru w'umutumba agashima ariko ukugenda umugabo wiwe amushigikira mwihuriro ry'abakenyezi bararaje gushinga no kugene urugero rw'abakenyezi bari mu nzego z'intwaro ruri hasi mu gihe abagore berekana ubutwari mu mabanga bajejwe niyo nsaba Donavine arongoye iryo huriro imakamba arasobana cyane cyane abarongoye imigambwe n'abajejwe intwaro ko aho bishoboka imiburiburi y'ibice 30% by'abakenyezi bitangwa mu nzego yorenzwa
tubirabye mu byavuye mu masezerano y'Arusha 30% bagifashe nk'igitigiri ntabanduka mugaba hose hose ni mu bice bimwe bimwe kuko ara usanga icyo gitigiri gishobora kurenga kuko n'imiburiburi no kuvuga yuko ari 30 canke bikaduga ariko bafashe nka 2010 ngabakenyezi bakenyezwa kuronka 30% na 70% byokunda nta mukenyezi numwe aratumara amazi mu bakenyezi bato ngo yifate uko bitabereye abakenyezi usanga mbere iyo hageze ko batanga amanota bari ko bararaba ati abakora gusumbya abandi nabaye turasera mustanteri babiri b'abakenyezi icyo twabonye nuko no ku rwego rw'igihugu muri bimwe bita ama evaluation de performance usanga bafise ibibanza biteye iteka cyane
ubwa Fitinema Christine umukuru w'umutumba Kirama inzitizi nkuru abakenyezi b'imakamba bakwiye guhangana nukutiyemera
nta yindi ntambamye umukenyezi wese abonetse umukenyezi yemera yumva bishoboye nta mabuye ariho amabuye no kwitwarika abantu no gukunda abantu ku mutumba no kumva ikukunda ibikorwa by'iterambere ukabikoresha abantu nta yindi ntambamye ariho kandi baza ku mukenyezi wese ariyo kwitegura agashira ubwoba akumva yuko na wenyine ashoboye kandi nta munsi umukenyezi wazoreha kumutera ubwoba ari imbere y'abagabo kuko niko byamye kuva na kera
byaje ni ukuri buramatari w'intara ya Makamba arashima kugene akorana n'abakenyezi bajeje intwaro kubandi bakenyezi abona ariko ko bataje habona ngo berekane ubushobozi bafise kugira aba batore
yekago ino bavunira yuko bazokwitoze nkuko abagabo nabo bitoza bazobona uwo bakwiye gutora kuko mu gutora umuntu ntibafuwe batoye barabo umuntu azobagirira akamaro mu bijanye n'iterambere imibano ubutunzi n'ibindi byinshi cyane ubuzima bw'igihugu uwo bitura nawe bakabona yuko ashira kubatunganiriza rero no baterakamo ko abakenyezi nabo nyene bo kwitegura ni hagera mu 2020 nabo baze babe mu bambere bazo kwitoza mugabo kugira bagutoreje kuko uvise imico myiza nuko uvise imigenzo myiza nuko uba mu rugo nawe wawe wabimeze neza kuko niwoza gutwara abandi nawe byo mu rugo wawe byakunaniye
mu ntara ya Makamba igizwe n'amakomine 6 abiri yonyene mabanda navugizo niyarongowe n'abakenyezi bamwe mu bakenyezi twavuganye ahimakamba bamenyesha yuko boroherwa gutura ibibazo bibabakiye abatware b'abakenyezi abenshi bakaba bitura intwaro mu bibazo biraho ubuzima bwabo nk'amatongo n'imigenderanire mu ngo imakamba Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
ukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu nkambi ya Kamanyola iherereye iwalungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye muri iyo nkambi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu zihungira mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Kamanyola uhuza igihugu cya Kongo n'u Rwanda ibyo bibaye nyuma yaho izo mpunzi zibarirwa hafi ku 3000 zanze kwiyandikisha zibitewe n'imyemerere y'umugore bayoboka witwa Zebia Ngendakumana mu kiganiro n'ijwi rya Amerika umwe muri izo mpunzi Françoise Ndayisenga avuga ko bavuye muri iyi nkambi kubera kubaho nabi no gutinya ko leta ya Kongo ishobora kubohereza mu gihugu cy'u Burundi ku ngufu yabivuganye na mugenzi wacu Diane Ninenahazwe
tuhejeje kujabuka tuvuye Kamanyola tusubiza Ibugarama ku ruhande rw'u Rwanda tuvuye muri Kongo kuko Kongo yaratwimye ubuhungiro twari tumaze imyaka hafi 3 twashimye rero kunyaga amagara yacu turabe ko ahandi ho bushobora kutwakira abo bafite imitima myiza yo kwakira ubuhungiro
muvuga ko Kongo yabimye ubuhungiro ariko baravuga ko banse kubandanya babafasha kubera ko mwanse kwiyandikisha biciye mu nzira impunzi zose zirinda kwiyandikisha biciwemo
waranse kwiyandikisha bakoresheje uburyo bwa biometri kuko bihuje n'ukwemera kwazo cyangwa Kongo yari ibizi yari yaracyemereye kutwandika ibyakoresheje ubwo buryo hari hageze kwisohora amakarata y'impunzi ko yari yemereye ubuhungiro mugabo isaba hasere kwandika ari cyo gituma se twayangiye hanyuma rero ugiye kubiraba uburenganzira bwo kuba impunzi biba butanga kuko wemeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biometri biba butanga kubera ibyatumye uhunga igihugu cyawe ikuhubwo burenganzira bwo kubimunga ibisimi gihugu irusenda hari kandi irimo hasi ibihumbi mirongo ibiri birenga iburongo hari abandi bangana gutyo ni abarundi nkatwe bahunze igihe twahunga egume baremeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biometiri mugabo babubahaye atari uko bemeye gusa iyo yandikwa ari uko baraje icyatumye bahunze igihugu cyabo ntitwumva rero igituma ngo twima ubwo buhungiro ngo nitera twase kwiyandikisha gusa ikindi nacyo twari bwishwe n'inzara twari tumaze amezi abiri arenga guhera umwaka utangura nta mfashanyo n'imwe twari tuturonka atari uko baturonsa amazi gusa abantu batagira aho basoroma bugarije mu ikambi akaco bihereza akaceto cya ruguru batagira icyo bafungura twari twumvise ko n'amazi bahora baduha bayahagarika mugaca mwiyumvira namwe ahantu hari abantu bangana gutyo batagira amazi bakorera amacinya tukagira tuti none twemeye gupfa kuraba ko hari ahandi rero tukoronka ubuzima bwiza bashobora kutwakira bakadufasha
abategetsi ba Kongo mwabasezeye mbere yo kuja ngaho mu Rwanda
ntitwabasezeye kuko n'abanyere ntibigeze batubwira yuko ubwo burenganzira bw'impunzi batabuduhaye twabyumvise hanze
HCR nayo
HCR kubera itariki dufasha nta n'icyo twari tukivugana urumva hasa nuko tanani igenderanye twari tubifitaniye nta n'abo twasezeye
ariko kandi iyo HCR muvuga ko itabafashije ngaho muri Congo ni nayo ikora kuri ayo mategeko nyene mu gihugu cy'u Rwanda murahava mwibaza ko baza kurenga ku byo basanzwe bakorera ko hama bakabakira nk'impunzi batabanditse
ubu tegetsi ry'igihugu ni bwa ubuhungiro HCR ikorera ku byo bazibabatiye
ubu abategetsi bo mu Rwanda ngaho muri baje kubaraba bamaze kubabona hari ijambo barababwira babakiriye vyifashe gute
ubu niho bari bagitangura kutwakira ndamenya icyo batubwira niho twari tubitangura kubonana nabo kugira twaza tumenya ahantu icyo batubwira
muri rusange mungana gute
ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo irindwi n'icyenda ni twaba twashitse twese nta makuru aravuga ko hari uwasigaye mu nzira nizigiye ko twese twaje kuko nta n'isanganya twagize mu nzira twaje neza bacungera umutekano wo muri Monisco badufashije baracungera umutekano mu nzira mbonenga n'abanyuma bamaze gushika
mwahaje n'amaguru
twahaje n'amaguru kiretse bimuga n'abari barakomeretse muri iyo ntambara yo mu kw'icenda bashoboye kuronga imodoka yabafashije ikabunguruza ariko ibintu byashyikirijeho nka byose kuko tutashobora kubyikorera
ari nk'ahamwe leta y'u Rwanda naho na HCR mu gihugu cy'u Rwanda bokomera kuri iryo jambo ry'uko atampunzi n'imwe bakira ku butaka bw'u Rwanda atarinze kwiyandikisha muri ubwo buryo mumvuga ko butajanye n'imyemeranire yanyu muraheza muce mukora iki
tuguma twizigiye yuko twakirwa neza bamaze kumva ingorane dufite nabo nibaza ko badaca baduterera hanze ko baza kutwakira neza
hari ico uwo muyoboka Zebiyange Ndakumana arababwira
uyaye tumuheruka akiri Burundi atarahunga mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nta kintu na kimwe turavugana nta jambo na rimwe tubwire
Ndayisenga Jean Françoise murakoze kuri kano kanya muhaye ijo ry'Amerika
murakoze nawe
ku rubuga rwa Twitter minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo mu Rwanda yanditse ko impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi bibiri na magana atanu zari zarahungiye Kamanyola zinjiriye ku mupaka wa Bugarama zivuga ko zihunze umutekano muke iyo minisiteri ivuga ko yo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bari kubakira babaha ubufasha bw'ibanze umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana yavuganye na Bwana Frederic Harerimana umuyobozi w'akarere ka Rusizi aho izo mpunzi zambukiye atangira amubaza iby'izo mpunzi
impunzi z'abarundi babaga muri Congo zahungiye mu gihugu cyacu mu karere ka Rusizi
zaba ari zingahe umubare ya nyayo
twagira kugeza n'ubu ngubu turacyabona abaza kandi n'abamaze kuza bose ntabwo barandikwa turacyari kubarura ariko urebye n'amaso bari hagati y'igihumbi na magana atanu n'ibihumbi bibiri ubwo mu mwanya uri buze bose bamaze kuva ku ruhande rwa Kongo uko turi kubabona batugezeho tumaze kubarura twaza kubatangariza byinshi birenze
wenda niba mwavuganye nabo bari kubabwira ko bari guhunga iki
kandi ntabwo tukiri turatuza cyangwa se nabo ngo batuze ku buryo tujya mu byo kubabaza ngo barahunga iki urumva umuntu umubaza icyo ahunga umaze kumwakira icyo dukora ni ukubanza kubakira ibindi by'ukubabaza icyo bahunga barabitubwira ariko haravuga bati umutekano wacu ntabwo tuwizeye ubwo rero nibyo tukirimo turaze kubaha amakuru masaha ari buze
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo
iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ndi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amashyirahamwe yigenga afite uruhare rukomeye mu rugamba rwo kurwanya amakimbirane, kugarura no gutsimbataza amahoro, kimwe no gutera umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Amwe muri ayo mashyirahamwe arimo ayo mu karere ka Afrika ibiyaga bigari arahamagarira za leta kutayafata nk'abanzi ibyo babivugiye mu nama ibahuje iteraniye Nairobi muri Kenya yo kwigira hamwe uruhare rw'amashyirahamwe yigenga mu gukemura ibibazo n'amakimbirane umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza I Nairobi muri Kenya adufitiye inkuru irambuye
Iyo nama yateguwe n'unari mpuzamakungu rw'amashyirahamwe yigenga hagwanya injyane n'amakimbirane mu ntumbero yo gushyigikira iterambere nyakuri Beverly Lingard aseruka iryo shyirahamwe yabwiye ijwi rya Amerika ko ahanini igikenewe ubu ari kurwanya ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu rikorwa na bamwe mu bategetsi b'amareta hamwe n'imigwi igwana namubajije niba yizeye ko nizo yifuza bishyitswa
Of course, definitely. Otherwise, we wouldn't be here as we have agreed on yesterday. Probably there are two things.
Agirati, ego cyane hataruko ntitwari kuba turi hano nkuko twabivuganye ejo hari ibintu bibiri dufise muri iyi si yuzuye agacinyizo gakomeye n'ivyizigiro no gushyira hamwe ingufu mu guhindura ibintu hataruko afite ingufu ari bo leta igisirikare n'igipolisi bo bandanya guhonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu ataco binono
also in the military in the police we continue perpetrating human rights violations with impunity.
Ariko Emmanuel Chidongo yaturuka muri Tanzania sanuvisa makenga.
Kwa jinsi mambo yanavyokwenda ni mazuri. Sasa sijui.
Uko ibintu biri ni byiza turiko dukora byiza. Ariko mu mareta yacu muri yase ubu hari intambamye amashyirahamwe menshi ntagifite umwidegembyo wo gukora nka mbere. Kera warashobora gukebura leta haba ku nyungu z'abarini cyangwa abandi bantu bato bato. Ariko ubu hari ubwoba. Mu bihugu bya Afrika haracyaragahaze. Niko tuzoganira byinshi. Ariko bizoherera kuko amashyirahamwe yigenga ntacyo yishoboje atamigendanire na leta
serikali
ariko umurundi Bosco kubwayo ntakekeranya ku kamaro k'inama
uravye ingingo bagiye bihaye bakavuga bati tuzoshiraho abaduserukira ku rwego rw'isi yose hanyuma mu burere hanyuma tugerageze kuza turabwirana ibiko biraba ndetse tuze turakorana amanama buri gihe harimwe mu mwaka canke kabiri urabona yuko kumure nibamara gushika iyo bose baje bava ko kumure byo shura kugira ikimazi abantu bakamenya yuko mu gihe cy'intambara mu gihe atamutekano uhari ko bategeza kuguma biyumvira kwiterambere kandi bakamenya ko niko intambara canke umutekano muke ari intambara myiterambere ariko bakamenya yuko bishobora gukunda yuko uguma wiyumvira niterambere naho nyina haba iyo ntambara canke ugahiga inyishu z'ibyo bibazo bizana intambara nibaza ko bizagira kamara
Charles Njapi nawe wo muri Kamerun agaruka ku kibazo abategetsi ibihugu bikiri mu nzu y'amajambere bakunze kwitwaza
Some Western NGOs represent the policies of their governments.
Amashyirahamwe amwamwe yo mu bihugu bya rutura aserukira amapolitike y'ibihugu byabo n'ukuri kandi bishobora kuba intambamye ku bihugu bikenye mugabo kandi mu nzira y'iterambere igihambaye n'ukumviriza nibaza ko amareta akwiye kureka kwama mu kibanza cyo kwizibirira ko
defensive positions all the time
kubwayo nawe yibaza ko inyungu zigaruka ku mareta ubwayo
naho bitoroshye gukorana n'amareta kuko kenshi amareta usanga bitoroshye gukorana n'amashyirahamwe yigenga bashizeho ingingo ngo kuzovugana na za leta kuzisaba bimwe mu byo bategerwa guterera leta nk'aya mashira hamwe kukubera ko ugiye kuraba ivyo bariko biga ubundi ivyo vyazanira akunguko na mareta giye kuraba ibihe turimo sinzi ko mareta yose azovyemera ko hariho amareta mwamwe azobonamwo inyungu akavyakira kandi twize yuko mbere n'ayandi mareta yose azovyemera
ico cizere nacho ani bambe cikunda afise nubwo igihugu ciba cha Kongo kiri mu ryane.
Je sais bien que la situation de la RDC par rapport à sa
fragilité. Ndazi neza ko ibintu biteye ko bahurabye indyane muri Congo. Mugabo mu mashyira hamwe yigenga turizeye ko bizogenda neza. Nico gituma tuza muri aya manama kugira dutore uburyo bwo kwikingira ibyoshika.
Pour prévenir à cette situation.
Inama yatanguye kuri uyu wa kabiri yari yitabwe n'abantu bavuye ku migabane ya Afrika, Amerika, Aziya hamwe n'Uburaya. Eroje urika neza Nairobi iryo ya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi ikipe Olympic Star yarayinganyije ubusa ku busa na El Hilal Obeidi yo muri Sudan. Ni umukino wo guhatanira igikombe kitiriwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF. Umunyamakuru wacu w'imikino Evariste Nzikubanyanka yakurikiranye uwo mukino wabereye mu ntara ya Ngozi.
Muri higanwa rya Afrika ryo kwiganirwa igikombe cya Afrika Coupe de la Confederation kuri uyu wa gatatu, umugore Olympic Star Muyinga watanye mu mitwe na El Hilal Obeidi wo mu gihugu cya Sudani. Urwo rukino rwabereye ku kibuga Urukundo kiri muri komine Mwumba y'intara Ngozi. Urwo rukino mpuzamakungu rwa mbere kuri icyo kibuga rwereye abanyamuyinga kuko umugwi wabo wanganije na El Hilal ubusa ku bundi inyuma y'iminota 90 y'urukino. Uko kunganya ni kwahimbaye abakunzi ba Olympic Star nk'uko no yabibwijwe rya Amerika. Umunyereza w'umugore Olympic Star nabonye ne ntiyashenye kubona mu rukino rwa mbere abasore amenyereza bataronse igitsindo na kimwe, naho yagerageje guhindura ibintu mu kibuga. Na Imana Hussein Welo avuga ko abakinyi biwe bakinanye igihababu.
Nabona kuri jewe na yembona yuko ari akantu basi abahungu bacu bakinye mu Burundi, urabona bari surprise y'abafana, sibyo? Bari surprise y'abafana, ariko je ndazi yuko mama Cheroturu ashobora kugira akantu. Oya, sikuvuga yuko twashinze ngo umwataka umwe wogende twashize abataka babiri, ariko urabonaga ni discipline tactique bariko baragira parce twe twara kinye 4-4-4-4-2 sikuvuga ngo twara kinye match dufise umwataka umwe twakishije abataka babiri, ariko urabona tugiye kuwataka turashyira abataka babiri tugaruse kudefanda tuca tugumana n'umwataka umwe.
No mu rukino rwa mbere rw'iryo higanwa rwabereye Bujumbura Olympic Star wari wanganije na Etoile Filante wo muri Burkina Faso ubusa ku bundi. Abo basore b'umuyinga bagiye kurondera insinzi wa gadugu kandi barayizanye. Nta wuzi ko muri rukino rwo kwishura ruzohuza Olympic Star na El Hilal Obeidi muri Sudani bizogenda uko. Umumenyereza Hussein Welo avuga icyo agiye gukora.
Urabona muri football byose birashoboka, urabona twarakinye match contre EFO twaranganyije Bujumbura, ariko muri Burkina Faso tucya tugira correction nayo match vraiment cya mbere na dogo turashimira Imana twamaze kubamenya ingene bakina tugiye kukosora kugira amakino tugire resulta nziza. Cya mbere na mbere ndashima Imana, kwanza ndabashima abafana, urabona support yabo irakenewe muri football. Urabona umufana n'umukinnyi wa 12 urabona muri football hari ibintu bitatu ari gusinda gusindwa no kunganya, bategezwa kumenya yuko muri football ibintu bitatu birakenewe, ariko twabuzeho no musa amahirwe yo gutsinda yenda ziko tugiye kukosora, sivyo? Match return kugira turondere intsinzi.
Urukino rwo kwishura mu gihugu cya Sudani akaba ari kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa gatatu turimo atagihindutse. Mu ntarangozi iri mu buraruko bw'u Burundi, Evariste Nzikubanyanka, ijwi rya Amerika.
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro, wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala,
amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayagejweho na Aloyse Bigirimana nawo kuri mikro mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.